Iryambere yatorewe kwa president inama nkenguzamateka na nshingamateka kwa 2026 ukwezi k'umunani 2025 umwaka wa 2010 nkunzi zasubiye gutorwa nyuma yuko batavuganwe n'ubutegetsi bisokoreye mu matora bavuga ko yibwe imyaka 5 nyuma yaho mu 2015 nkunzi zasubiye kwitoreza ikindi kiringo gishasha bamwe mu banywanyi w'umugambwe we SNDD-FDD batavuganwe n'ubutegetsi hamwe n'amashirahamwe yigenga bari yamije ico kiringo bavuga ko gihonyanga amasezerano ya Arusha n'ibwizwa nshingiro imyamamazo yakurikiye yahavuye burizwa cyo kimwe n'ihirwa ry'ubutegetsi ryabaye mu kwezi kwa gatanu wa mwaka nyene mu nyuma harabaye abantu batari bake bahunga igihugu mu turere twa Yase n'ibiyaga binini ubu impunzi ziharurwa mu bihumbi amajana 340 birenga nk'uko igisata cya ONU kijejwe impunzi ASR kivyemeza. ONU nayo yavuze ko myaka 5 ishize mu Burundi hishwe abantu bagera ku 200,000 mu mwaka w'2017 u Burundi bwabaye igihugu ca mbere ku isi cisokoye mu masezerano ya sentare mpuzamakungu mpana vya HCPI imaze gutanguza amatohoza ku bwicanyi bwa bwarabaye muri ico gihugu kuva mu mwaka w'2015. Nkunzi zayo kwije imyaka 56 kuwa 18 ukwezi kuwa 12 uyu mwaka yari yavukiye ibuye muri komine Mwumba intara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi yakurikiye abandi bahutu bari bagize umugwi w'inyeshamba witwa FDD washinzwe nyuma yicwa rya president Melchior Ndadaye nawe nyene yari umuhutu mu mwaka w'1993 hari mu mwaka w'1995 acitse ku icumu ry'ubwicanyi bwari ko bukorerwa abanyeshure b'abahutu kuri kaminuza y'u Burundi. Umwaka wakurikiyeho yakiriye urubanza rwo gupfa kubera ibisasu vyari vyatezwe ku mugwa mukuru w'ico gihe Bujumbura bihitana abantu batari bake. Mu 2021 Nkunziza yavuye aja kwisonga ry'inyeshamba za FDD natasinye amasezerano y'amahoro no guhagarika intambara ya Arusha mu mwaka w'2000 inyuma y'imyaka 2 yahavuye asinyiranira na president Pierre Buyoya ayo guhagarika intambara. Ibyo ariko ntivyabujije ko intambara zikomeza gusutama rukambikana hagati y'umuhari wiwe w'inyeshamba n'igisirikare cyari kiganjemo abatutsi. Mu mwaka w'2023 Nkunziza yasinyaniye amasezerano yo kugabura ibiti bya politike na president Domitien Ndayizeye aramutswa amabanga arimwo ministre d'etat hamwe n'uw'intwari bereye. Kuva agiye ku butegetsi Nkunziza yifata kongera akabonwa n'abakunzi biwe nk'imboneza mu gukunda igihugu. Mbere inama nshingamateka yari iherutse kumwemeza nk'imboneza mu bijanye n'ugukunda igihugu akaba yamaze kugira n'umusa azitirirwa mu gihe umugambwe SNDD-FDD wamugize imboneza y'amaho. Kuva rero ku butegetsi naho amateka yiwacanisha mu Barundi hari ico bahurizako. Nkunziza yabaye umukuru w'igihugu wa mbere yagendeye abanyagihugu mu mitumba kugeza haja mu bakenenya kuja akinjira mu mazu yabo bakanasangira utwo kurya. Ikindi azwi ko atawundi mu perezida yakoze ni uko yakunda gukoresha ibikorane vyategurwa n'umuryango wiwe hamwe n'umugambo uri ku butegetsi. Ingingo y'121 y'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi ivuga ko umukuru w'igihugu iyo yitavye Imana uwaramutswe igihugu acaba umukuru w'inama nshingamateka atabishoboye bigakora icegera c'umukuru w'igihugu agakorera hamwe n'inama nshingiranganji. Abatwari z'imfata kibanza ntibemera we gushinga leta nshasha. Twese ugutwenza cyane hamwe no gukina umupira w'amaguru. Nkunziza yanakunda kandi kuririmba hamwe no gutamba indirimbo ndoramana. Imana iremesha abasigaye n'abarundi. Eroje uri kaneza, Ijwi rya Amerika.